Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekezo rya 41 gitugutu mwaka 2022 amakuru twabateguriye nayo akaba hagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Imyaka 29 irarumanye neza na neza kuri rino gerekerezo umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe, abarundi bakaba bamwibukira ku ntwaro yiwe aho yashyira imbere ubutungane kuri bose no kubahiriza agateka kazi na muntu. Inyuma y'ubwo rupfu abarundi batari bake bakaba baragandaguwe mu bice bitari bike by'igihugu. Ibohero rikuru rya Gitega havugwa imyidogo mu banyororo bahafungiwe kubera ngo hari ubaserukira bita general adasiba kubahohotera. Abo banyororo bakababazwa n'uko ivyo biba abarongo ibohero babizi ntihagire icyo babikorako. Bamwe barundi baba mu gihugu cha Sudani yepfo bavuga ko bahohoterwa n'inzego z'igihugu zikoranye n'ubuserukizi bw'abarundi baba aho muri Sudani yepfo. Abarundi basigura ko bahanzwe n'ikibazo gikomeye cyo kuba muri ico gihugu bitumwe n'uko batswe impapuro zabo z'inzira bagishika ku kibuga c'indege c'Ijuba. Kaze murano makuru mukanya idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese. Imyaka 29 irarumanye neza na neza umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abanyagihugu agandaguwe inyuma y'amezi atatu gusa ari ku butegetsi. Melchior Ndadaye mu ntwaro yiwe akaba yari yashize imbere ubutungane kuri bose, kudafungira ubusa abantu no kubahiriza agateka ka zina muntu. Dusubire twibuke ijwi rya Melchior Ndadaye.
Urundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose. Gutururi ku muntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimangana, gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko, kutuba umuntu ngo nuko atifite, ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro. Tugiye kubisezerera muri intwaro y'urundi bushasha. Urundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, iyo gukumirana, iyo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko. Ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi.
Melchior Ndadaye akaba yicanye icyo gihe n'abandi bamufasha kurongora Uburundi. Inyuma y'urwo rupfu akaba hakurikiye ubwicanyi mu bice byinshi by'igihugu, bukaba bwakozwe n'abantu bavuga ko bariko bahora urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Tukivuga ibyerekeye uwo munsi mu nkuka y'imisa yasomwe kuri uno munsi, Musenyeri Anatole Rubera Intwari icegera cya Musenyeri wa Archidiyosezi ya Bujumbura yasabye Abarundi kunga ubumwe. Zimwe muzibuza ubwo bumwe mbona umutima mubi, ukwigungira ko ugukumirana amacakubiri n'inzigo. Musenyeri Anatole Rubera Intwari.
Ijambo ry'Imana ririko riraturemesha, riradusabye kwitegereza neza dushobore kubona igihe turimwo, duce dufata ingingo. Twatumiriwe kuvoma ubumwe mu butatu bw'Iranda, none nitwava kuri iyi si tuzoja hamwe. None kuko ibitunanira ubu ku rugendo turimo muri iyi si y'Uburundi, kugendera ubwo bumwe, kuba hamwe, kunywana, intama ntizibitubuza n'umutima mubi n'igicumuro n'ukwigungira ko ni kwa gukumira ni ya matakubiri ni ya nzigo ni kwa kutaba barabandi kwa kuburu rukundo na kajore na kugusaba imani dufashe mbi zonge zombi kuzirandura na nimizi dusaba imana dushobore guharanira ubumwe hagati y'abarundi no hagati y'abarundi n'abanyamahanga ntitunanigwe.
Musenyeri Anatole Berintwari yasabye umukuru w'igihugu kuba umubyeyi koko agatezurira abafunzwe nayo kuvyerekeye impunzi yamusabye kugira ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro n'ubunyene dusubire twumvirize Musenyeri Anatole Berintwari.
Tumesabwire kuraba ubwiza bw'Imana tugenda tugana batwibukije ko Imana ari umubyeyi wa twese agenza bose muri byose none natumiye kugira ubwiza nk'ubwiwe ubere abandi umubyeyi none wumve ko abarundi zina murundi wese mbere na zina muntu wese ari nk'ikibondo cyawe mu by'ukora byose ushyira imbere umubyeyi bakirundi bagira bati ishavu ry'umubyeyi ririrwa ntirirara none umubyeyi teragira fata uturero tubiri n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu murabizi kwijambo umubyeyi arishimika ko cyane yagize icyivugo adubandanya abidufashamo nta nkeka kugira ngo Burundi izo ntambwe zose zitubuza kugendera umutima w'umubyeyi tuzozitsinde. Hariho abakunzwe uri umubyeyi waba ari mu ibohero imvugo irakwica tugerereze tubaramire tubarabe n'ibyo mugabo kandi aricyo dushobora gukora kinyaruka ngo batezurigwe tugikore kubera umutima w'ikibyeyi Imana yaduhaye kandi tugomi wayo. Nyirakabiri impunzi umubyeyi abise umwana gore mu gahinga kanyaga nande umwana baharara rubunda aho usanga ari mu begeranijwe hamwe barara nako mu dusago mu duhema biratera agahinda umubyeyi ntacyo atokora ntacyo adakora ngo bagaruke iwabo bamusange ku kivi bamuzamure maze bari hamwe babandanye bafashanya kubaho.
Demokrasi nk'uko Melchiori Ndadaye yayifuza ngo irikure nk'ukwezi muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi bivugwa na Frederic Bamvuga Inyumvira arongoye urunani Sefor Arusha ruhurikiyemwo imigambo itavuga rumwe na leta. Frederic Bamvuga Inyumvira atanga akarorero ku vyerekeye ukwishira n'ukwizana mu gushikiriza ivyiyumviro ubutungane kuri bose uno munsi bicumbagira kandi ari byo Perezida Melchiori Ndadaye yashyira imbere tumwumvirize.
Yavuga ubutungane nyabwo no kuvuga butunganirizo munyagihugu bataravye ko ari nkunzi bataravye ibyatunze ariko uyu munsi mwariyumviye n'umukuru w'igihugu kuvyerekeye ubutungane icyo yabivuzeko ubutungane buri mu minwe y'umugambwe buri mu minwe y'abajenero ikindi Ndadaye yashimikira ko kwari uko mu gihugu abanyagihugu bavuga uko bavyipfuza mu rupfasoni cyo bita mu gifaransa liberté d'expression ariko uyu munsi urabona ko ibinyamakuru bikurikiranwa bose hari byaturiwe biromogwa abandi nabo baza baremerera kamwe kamwe kubera ko baba bemeye kuja mu ruhande rwabo rero biragoye uyu munsi kuba ukakuvuga ibitagenda neza kubera ko amaherezo yawe ntayo womenya. Hariho icyo bita abadaranira ibyicaro bya politike n'uyu munsi baza kubwira ko bahari ariko barinengesera zose byerekana yuko ibitwita aya mashyira amadaranira ibyicaro bya politike ko vyukuri iyo bafise kwishyira no kwizana mu gihugu tukavuga ko atari byo tukavuga ko ari ibihendwa abana yariyumvira koko tuhoba amatora abanyagihugu ba kitolera babarongora bakabarongora bashinzi jisho batabanezereza bakababogoza ireri ho bishushani umunsi usanga mu vyukuri baratogwa mugabo ukumva imyidogo n'imyenshi bijanye no kwiba majwi abatowe nabo bakora ukutariko kuko abanyagihugu birwa barasemerera ariko nta numwe ashobora kubagwa kubabogoza ndikuvuga siyo demokrasi yumvira
ekana mu vyerekeye ingene inzego zikora Frederic bavuga inyumvira akabona ko bitisunga demokrasi anegura ko umugambi uri ku butegetsi wigungana byose ntusangire n'iyindi migambwe Frederic bavuga inyumvira
si demokrasi dufise kuko demokrasi irashingira ku migambwe myinshi uzonumenga hari imigambwe myinshi ariko nta migambwe vyukuri yigenga ikorera igihugu ishora kugira amanama batayituragiye batayiburagije ntayihari mwibuke amagorwa umugambwe senere wagize amagorwa menshi kubera ko wubabutse ukagenda mu matora ugahiganwa na CNDD-FDD kandi amatwa tubwira adusomira bakaba baranatsinzwe n'uwo mugambwe uyu munsi rero kubera nizombo baca bawagira nico bagerageza kuturatuza abantu bose babona ko bari bakomeye mu gihugu bavugira ibyo byerekana yuko vyukuri nta wovuga ngo hariho demokrasi iyo habaye amatora rero havuka inzego izo nzego nazo haba havukamwo uwo mugambi wa watsinzi gatwara n'abandi usanga nkumbure baca bajya muri opposition ariko ingene byari byubatsewe mu masezerano ya Arusha haruko bose bagenda mu matora bagatwara baravye ingene basumbana mu majwi iyo musumbanye mu majwi n'ikimbwe mugo muryango mutwarane mubwiza kumvikana ibyo muhurirako kuneza abanyagihugu ubu rero twarabonye ko abatsinzwe batindaho nta jambo ntaki biherereyo urumva ya demokrasi ntayo inzego z'igihugu bavuga ko zibwirizwa gutandukana no kuvuga urwego nshingwa ntwaro executive no kuvuga barya president n'abashikiranganji n'ababura batari n'abamustanteri hanyuma n'abatowe no kuvuga abashinga amateka abakenguza amateka amarona babacamanza urabona kwizo nzego umunsi ntizitandukanye n'abariye ku bucamanza butwagwa n'umugambwe butwagwa n'aba general hariya hejuru hanyuma ugasanga rero inamashinga amateka nayo uravye ingene imeze n'ikintu nyene kikoreshwa na leta n'umugambwe
inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye mu vyerekeye agateka kazi na muntu umunyorora serukira abandi bo bita general mwibohero rikuru rya Gitega aragizwa kwa hotera abandi bapfungwa mu kubahohotera ngo batwara mu cumba cikosorero imbere yo kubakorera amabi atandukanye ibyo ngo biba abarongoye iryo bohero ntiyagire ico babivuga ko inkuru twateguriwe na George Nimenya
Kumusi wa gata anda tuheze atibu njafete umunyororo vita generale ateru kilabandi wa njororo ngawe mibohero likuru jagitega yazindu tegusaka umunyororo yitwa karangwa itene amutwara telefone zibiri harimo nini ya nanoya monyuma akawayachie amutwara mchumba chikosorero vita koleksyo mufungwa karangwa itene yagiye kuva muri icyo chumba kuru wa kabiri aho amakuru dukura muri mibohero amenyesha ko yakubaguriwe Kuri wa gatatu naho umunyororo yitwa Nishimagizo Jean-Claude yari yasavye umubonano umuyobozi mukuru w'ibohero rya Gitega isoko rya radio Inzamba muri iryo bohero rikaba ryabandanije ritumenyesha ko aho gutunganirizwa abandi banyororo bamurindiriye kwagaruka baramubura niyo bumva ko aho kumvirizwa bamujanye nawe nyene mu cumba cikosorero collection amakuru radio Inzamba ifise Nuko yavuye akugwa muri cyo cyumba cikosorero kuri uyu wa gatanu umunyororo asanzwe arafise ingwara zo mu maguru bita rheumatisme na gute ngo nta burenganzira bwo kuronswa n'ico kwifuka yaronse iyo nyifato y'umwe waserukira abanyororo irahagaritse umutima bamwe mu banyororo mu ibohero rikuru rya Gitega kuko ivyo byose ngo biba abarongoye iryo bohero bakabimenya ariko bakirabira hijya twarondeye kuri telefone umuyobozi mukuru Wiyo bohero rya Gitega Nishimwe Josiane wagira ica shikirije kuri ico kibazo turamukena
arakoze George Nimenya turabandanya kuri inkuru y'ubutungane iciye ku masonga umunyororo ubuzima bwose niwe waraye uciriwe nahayo Leonard batazira muzayire kaba uwo munyororo waciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba mu rubanza rw'ikibiriraho muri urwo rubanza rwabaye ku muhingamo wo kuri uyu wa kane sentare yafashe ingingo yo kurihisha indishyi y'akababaro k'imiliyoni 20 nahayo Leonard atayirishe agapfungwa umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 120 Leonard nahayo akaba yari yagandaguye umugore wiwe Minani Violette mu ijoro ryo ku munsi wa mbere amusanze imuhira iwabo avuka kuko uwo mugore yari yararushe arata urugo kubera umubano mubi hagati y'uwo bari bubakanye ahejeje kumugandagura akanakomeretsa bamwe mu muryango uwo mukenyezi akaba yaciye ahungira mu gihugu kibanyi cya Tanzania araheza afatirwa muri district ya Kibondo abonwa gusubizwa mu Burundi ku munsi wa kabiri. Turabandanya n'amakuru n'ibijanye n'indero imidogo ni myinshi mu bavyeyi barereye ku ishure ry'intango rya Kibezi ya kabiri riri muri komine Mugamba mu ntara Bururi nkuko umwe mu bavyeyi baherereye ngaho yagiye radio Inzamba agateka kaba bivuga umuyobozi w'iryo shure agomba kwihagira ubutunzi bw'iryo shure mu gusaba abavyeyi amafaranga y'urutavana ko atansiguro ico agiye gukora atanze ibyo bigatera amakenga abatari bake baharereye aho basaba abarongoye indero mu ntara no muri yo komine gutorera inyishu ico kibazo idodido na Pierre Gahungu.
Nkuko umwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure rya Ecofo Kibezi ya kabiri abivuga, uwo muyobozi w'iryo shure atangisha amafaranga uko ashatse akongera kirukana bigisha basanzwe bamenyereye akazi, ibyo bigatuma abavyeyi bagira impungenge ku bumenyi bw'abana babo buzava busubira inyuma.
Uyo nta madirete wa Ecofo Kibezi ya kabiri aguma akora ni ibintu agomba kumenga ariko yihagira n'ubutunzi bw'ishuri. Uwo madirete aratuma abanyeshuri amafaranga uko ashatse, uwo yari kabiro kane amafaranga 500 agasha afata 500 agatuma umunyeshuri umwe ngo nayintebe antitumenye yo yagiye akagerageza yuko n'abigisha b'incabwenge bitwa ngo barigisha ku iyo shuri agasha birukana akazana abandi ahubwo abo nabo nyene ntabahembe bose ku kwezi ku kwezi agumahindura. Rero uwo moderator arigira yishimiye ngo nuko ari ku mugambwe wegamye ubutegetsi.
Abo bavyeyi asaba abayobozi b'indero muri iyo ntara gukurikiranira hafi icyo kibazo.
Turasavye teteye na teseye baturabiriza ibintu byo kuri iyo shuri, ishuri rigumana agateka kandi uwo muderete yareke kuguma atoza amafaranga ayishyira mu mifuko bamubaza ayo mafaranga maze aratoza icyo akora.
Uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe tukaba twarondeye kuri telefone umuyobozi w'iryo shure kugira atange umuco kuri ayo magenga y'abavyeyi. Telefoni yiwe yahamagara hakabura ubitaba.
Pierre Gahungu arakenuye bamwe mu Barundi ba mu gihugu cha Sudan yepfo bavuga ko bahohoterwa n'inzego z'ico gihugu zikoranye n'ubuserukizi bw'Abarundi baba muri ico gihugu bita diaspora mu Gifaransa. Abarundi bari mu bandi bagera ku 4,000 bari muri Sudan yepfo bacanywe no kurondera ubuzima bayabaye. Amakuru dukura muri abo Barundi avuga ko bahanzwe n'ikibazo gikomeye cyo kuba muri ico gihugu bitumwe n'uko batswe impapuro zabo z'inzira bagishika ku kibuga cy'indege cya Juba. Userukira Abarundi aho muri yo Sudan yepfo wewe arabihakana agasigura ko Abarundi bashimye guhebera impapuro zabo zibaranga kibuga cy'indege kuko barihishwa amafaranga menshi ibyo batari biteguriye bakiva mu Burundi baca muri Sudan yepfo. Inkuru tubaza Eddie Claude nini natwe.
Ibibazo byo guhigwa n'abajejwe umutekano nivyo bihanze abo Barundi bagiye aho muri Sudan yepfo kurondera ubuzima. Umwaka wose niwo bamaze kuva binjira muri ico gihugu baciye ku kibuga c'indege c'Juba hari mu bihe vy'ikiza ca COVID-19. Umwe muri abo Barundi yego nivyo bibazo yagiriza abaserukira Abarundi baba muri ico gihugu ko bafatikanije n'abajejwe igendereza aho muri Sudan yepfo mu guhohotera abo bene wabo b'Abarundi.
Nukufuga uhashitse lese pasi yao cha pasporo yao ya sabako uishiramu amafranga gara kuidorare ijana Aya mafaranga yagabugwamo mice kubiri. Umuce wa visa idolari 50 n'umuce w'idolari 50 yo gupima coronavirus. Bakayiguza bakakugongera ko winjiye muri Sudani, ariko siko byabandanye. Hari abarundi babadiazo umwe yitwa Rage niwe yarabihagarariye kandi n'ubundi bahagarariye diaspora hano. Yagiye ku kibuga cy'indege cya airport atanga itegeko yuko ata murundi n'umwe bosubira kugongera ko visa mu gihe we atahashitse. Abasudani bakora kuri iyo airport barabikurikije. Muri icyo gihe warahinda ko bagutera visa ariko ntawe baguterera. Aho haca haza umupolisi avuye inyuma agacataza pasiporo zanyu z'abarundi, buri murundi wese babandishije ku ruhande, bagaca babereka aho muhagarara kibamuhagarara ngaho, bagaca bakuramo aya mafaranga yose, pasiporo bagaca bazigarukana, bagaca bavuga nti buri murundi wese nasohoke atahe, amasaha yo gukora ararangiye, muzogaruka ejo tubagongere mu pasiporo yanyu cyangwa muri sepasi. Okay, mugarutse kugira babatere za visa ntibyakunda, baca barumva ngo kene muzane aba barongoye ngaha muri South Sudan. Icyo gihe baturongoye ya Rwarade izo pasiporo bimaze kugenda uko haragera igihe bamwe tukaziheberayo bivanye nuko tuguma tukiragurika.
Uwo murundi ari mu bandi batari bake basugerejwe n'igipolisi aho muri Sudani y'Epfo. Buba baserukira mu muryango w'abarundi baraho muri ico gihugu. Aladan Nibizi asigura ko ubuserukizi bw'abarundi bwatumwe ko kugira bufashe gutora umuti w'ico kibazo.
Kibazo cy'abarundi bari muri South Sudan kijyanye n'amapasiporo, kenshi indege yashika kuti indege ishitse byije ugacusanga biragoye ko kuri apoti ya South Sudan ibakora mu ijoro bivanye n'ikibazo cy'umuyagankuba. Byaca bisaba rero ko babasaba gusiga pasiporo zabo bazogaruke kuzitora bukeye abataba bafite amahera kuyiye. Rero benshi muri bo bafashe ingingo yo kuzisiga kuri apoti, zirateba ziragwira ziraba 10-20 ziraduga gutyo gusumba. Mu nyuma rero niho bimaze kuboneka yuko biteye amakenga leta ya South Sudani ibicishije muri National Security cyo nakwita nka documentation y'igihugu. Numva bamamagaye kugira nshobore kuja kwitaba bari bafite ibibazo bambaze bashyitse barambagije, aho naje ahubwo n'ayo makuru bisa nk'uko nayamenyeyeho, bikaboneka ko cyari igihugu kimwe cyonyine mu bantu bose bagendera muri South Sudan ari abarundi bonyine bariko barasiga amapasiporo yabo kuri yabo. Bimaze gutera amakenga niko kumpamagara naragiye bisaba rero ko tuganira, barambwira ibigiye gukorwa n'ibyo koko.
Ibirarane by'amafaranga arihishwa abo barundi bagiye gusaba ubuzi muri ico gihugu nivyo biremera kuko ari amafaranga y'umurengera ku barundi bakora ubuzi bubayabaye nk'ubwo kurima, kunguruza abantu ku mapikipiki, gushona n'ibindi. Ubuserukira abo barundi agasigura ko ikibazo nyamukuru kiri mu barundi batwagwa gukora ubuzi batabanje gushishoza uko ubuzima bwifashe muri ico gihugu.
Arakoze Edi Claude ninahazwe bariyamiriza itangazo bahawe n'abajejwe ikambi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu yo kutazosubira kurima mu mirima yaho basanzwe baba. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, bakabona ko iyo ngingo yafashwe iri muri ya ntumbero yo kubahohotera no gushaka kubatahukana ku nguvu. Basaba ishyirahamwe hase gutorera umuti icyo kibazo. Ido ni Ido na Josephine Jones Nkunzimana.
Aho hari mu gitondo cyo kuri wa gatanu ari impunzi zo muri iyo kambi zavyutse zumva itangazo ribabwira ko kuva kuri uno wa gatanu ibikorwa by'uburimyi bihagaritswe muri iyo kambi. Ibitashimishije izo mpunzi zibona ko atategeko barenga mu kurima inyuma y'urugo.
N'amategeko ayahe umuyoba arenze twebwe rero nk'impunzi turabyamirije kandi twabiteye ibyatsi ni ukuduhashe kugira ngo impunzi z'abarundi bazihashe kuko baramaze kwerekana ko batadushaka batadukeneye. Rero ijya mbere bavuga ibintu nk'ibi n'ibisumbije barabitemaguye twebwe turi aho twubahirije amategeko yabo uko badufata uko batubwira twemeranya nabo tujyana nabo kuko ntiturwana nabo.
Izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe ya CR gukurikiranira hafi ikibazo cyazo bagakugwa ko ibyo bihano.
Dusaba abajijejwe n'abahasere by'ukuri iriho yahari koko kubw'impunzi n'ukuri nayo kari kwiye kwitegereza ikamera bakomunzi kugira ngo mpunzi zitabagwe zireke gufatirwa ibihano nk'ibya abanyisirayeli bakorewe muri Egiputa.
imboga amasaka n'ibindi bifungurwa byankenerwa akaba ari byo byahora birimwa muri iyo mirima iri imbere mu makambi uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutashoboye kuronka abajejwe iyo kambi ya Nyarugusu ngo batange umuco kubijanye n'ifatwa ry'iyo ngingo.
Josephine Johnson Nkunzimana turamushimiye ningaduce dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Jean Marie Ndabashinze nabashikirije ndabifurije ibihe byiza naho utaha.